abaganda twavurirwa mu bitaro no mu mavuriro bitandukanye byo mu ntara za Bujumbura na Cibitoke mu buraruko bw'uburengero hamwe n'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura iharo za 33 banduye indwara ya korera muri iminsi iheze nibyo kugera ku itariki ya kane ukwezi kuko byatangajwe na muganga Policarpe Ndayikeza umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu Burundi.
Ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida buramenyesheje abenegihugu bo mu gisagara cya Bujumbura mu ntara za Bujumbura na Cibitoke ko ikiza cyakorera cyasubiye kwibonekeza mwamenya ko gushika uno munsi dufise abantu bashika ku 22 bariko barakurikiranwa mu bitaro Saint-Serge Jean Charles abantu batatu mu Gatumba na batanu mu Rugombo.
Bamwe mu banyagihugu bo mu buraruko bwa Bujumbura baremeza ko basaba abagwayi barwaye korera basigura ko ubukene bw'amazi ariyo ntandaro y'iki kiza naho kuva mu mezi y'indwi guheze igipolisi kijejwe kurwanya ibiza n'impanuka cyatanze amazi mu makaritsiye amwe amwe abanyagihugu bavuga ko ibyo byonyine bidahagije.
Kwenye maji, basi atuzane maji, kwenye vetu la karaba nyesi kingi.
Ego nijia, hariho besi bafashe makorera. Bamwe bwo ndagutse ntubara ata.
Twasogeranye.
Abantu batanu.
Nagira umuzukuru wanjye yari yafashe. Ndamujyana kwa muganga, bati bada kudupoma, ngo puma mu nzu naho tuba. Bongera duha n'ibiri dushyira mu maji. Ubu turasimira imbara nk'ubu kuva bazanye amazi nta muntu washobora gutora. Ke twasaba na twasaba ko baduha n'amasabune.
Mu ntara ya Cibitoke aho korera itakuye imigera kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka, abanyagihugu baho bavuga ko ubukene bw'amazi ari bwo bwatumye indwara yaduka bavoma amazi y'uruzi Nyakagunda bakayakoresha mu kwikenura mu bintu byose.
Iyo korera ikindi biva ko ni sukurike hamwe hamwe kabara n'amazi meza tuza kuvoma ibyo tubonye nyine uraje n'amaresora ukaraba n'amakabare kutara n'ibidide bitameze neza.
Ayo mazi yandi ya Nyakagunda benshi ntabwo twoca tubwira umwanya wo kubanza kuyateka kuko aho yateretse umwana araza akaca ahita yora akanywa kandi nta nubwo nokwemeza ko benshi barinda kuyateka.
Jesus Man yakiza mukuru w'umutumba amarambo ya mbere hamwe muhazi kutokiza asabishira hamwe rivide zori zihejwe gutanga amazi n'umuyagankuba kwitwararika abanyagihugu.
Tusaba leta yuko tutokwama kwibuka kubogora twamaze gusesa na cane cane nkara inkishura mu gihe rejidezo ikikubita gashi kugira ngo amazi yame mu bene igihugu.
Ariko kubijyanye n'amazi umuyobozi mukuru wa rejidezo Jean Robert Manigomba ntazizigira Abarundi yemeza ko cyane cyane Bujumbura ingomero zari zarubatswe zategerezwa gutanga amazi kugera mu 2025 ku kiringo cy'imyaka 20 kuva mu 1985 uretse ko abantu bagumye biyongera nta rundi rugomero rwubatswe. Uko niko yabisiguye amenyeshamakuru umuntu wiheze.
Kuva icyo gihe rero nta yindi mihora mishasha canke izindi ngomero shasha zama canke andi masitasiyo mashasha y'amazi yubatswe twacura bamwe mu gisagara cago mu makaritsiye amwe amwe hari haza mu njuru haza ku mutaka ubaye amazi dufise yakwiye tuteza gukora icyo bita national yasema no kuvuga duhereza igice kimwe ikindi kadakicaronka ejo cyangwa ikindi karonka mu ijoro.
Manigomba twahaye zigeze umugabo avuga ko ari ikibazo kirari ishinga kibaserukira kandi ko yihereye ko azokora ibishoboka byose kugira inyishu iboneke mu minsi iri imbere.
Iyo bimbwirwa ko arasaba amazi nduga yuko mfise mbabaye cyane kuko ntashobora kuyabahereza. Tuko turarwana amafaranga twateguriye igisata cy'amazi sinovuga kuva rejide zibayeho niho twatewe amahera menshi cyane tuzokoresha amafaranga ashika 60 ku mazi. Ubu rero ndiko ndababwira kigo turakwega isoko zibiri
intara zose zimukiye ya Cimbondo kuvuga ibice binini by'intara za Cibitoke bubanza mu mugwa w'ubutunzi Bujumbura intara ya Bujumbura ya Rumonge n'igice cya Makamba kugera muri komine Nyanzarake. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwemeza ko ari uduce tubangamiwe na korera muri kino gihe. Iruhande ukoresha akazu ka turw'umwe neza kandi buri gihe muganga Ndayikeza abwira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu arafite izindi manuro abanyagihugu baho
gukaraba amazi n'isabuni imbere yo gufungura igihe cyose uvuye mu kazu ka sugumwe igihe cyose wejeje gutegura umwana canke umugwayi imbere yo konsa umwana kurinda insazi ibifungurwa n'ibikoresho byo mu nzu mu kubifundikira kunywa amazi meza abatayafite nabo bakanywa ayo babanje kubiza kandi neza.
Mu Burundi uko umwaka utashye cyane cyane mu bisagara bibamo abantu benshi no mu ntara zihananiye n'iziri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika hama haduka indwara ya korera. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwari bwatangaje ikiza cy'iyo ndwara muri utwo turere nyene bwambuze ko cyari cyatewe n'imyuzure y'amazi icyo gihe. Rero njye wiyita neza ijwi rya Amerika.